Ugwandiko rwarungitswe n'umushikiranganji w'Urwanda ajejwe imigenderanire ruvuga ko mu ntumbero yo kwirinda kwandura canke kwanduza umugera wa corona hafashwe ingingo nyinshi harimwo no gusivya inama zihuza abantu benshi. Kuri uyu wa kane Vincent Birota yabwiye umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC ko ari muri urwo rwego n'inama y'abakuru b'ibihugu vy'ako karere yobaye mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu isibijwe. Vincent Birota avuga ko iyo ngingo ifatiye no kukamo katewe n'ishirame mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS ryashinzwe ko iyo ngwara ifatwa nk'ikiza cyo kwirinda ku rwego rwo hejuru pandemi mu Gifaransa. U Rwanda rutewe amakenga n'ingene ico kiza kiriko kirakwiragira ku isi kandi mu mwanya muto abantu benshi bakasiga ubuzima. U Rwanda muri kino gihe nibwo rutwara inama y'abakuru b'ibihugu vya EAC kwemeza ko ibihugu byinshi harimo ivyako karere byahagaritse ingendo zidakenewe cyane cyane mu ntumbero yo kwirinda icyo kiza cya coronavirus. Vincent Birota ati kubera izo ngingo bishobora gutuma n'ibitigiri vy'abitaba inama y'abakuru b'ibihugu vya EAC bidakwira. Yavuze ko n'izindi nama zihuza abantu benshi muri EAC zuhagarikwa canke zigakorerwa ku buhinga bwa none bwa video conference aho bikunda. Uretse Abanyafurika y'ubuseruko bakunze kwitaba iyo nama, haraza n'abavuye mu bihugu vya Burayi, Asia na Amerika. Iyo nama y'abakuru b'ibihugu vya EAC yigijwe inyuma mu gihe kitazwi. Amakuru ijwi rya Amerika rifise ni uko yokwize ibibazo nkoramutima bihanze akarere. Kanatse ndayobaye mu bihe bitoroshe vy'imigenderanire itifashe neza mu bihugu bitatu kuri bitandatu bigize EAC. Aha twavuga nk'uhagati y'u Rwanda n'u Burundi canke hagati y'Ubuganda n'u Rwanda, naho kuri uru ruhande Ubuganda n'u Rwanda bigeze kure mu gutorera inyishu ibibazo bihari. Uwo mushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu yaheruka kugira ico avuze kuri uko kutarabana byiza ku mipaka ko kwagize ingaruka mbi kuri ivyo bihugu n'akarere muri rusange.
Ibibazo by'u Rwanda n'u Rwanda mwagiye munabisoma, aho na Uganda yavugaga ko bahombye amafaranga menshi ashingiye ku bucuruzi bwadindiye hagati y'ibihugu byombi. Niba nta bucuruzi nta rujya n'uruza rw'abantu cyangwa se rw'ibintu hagati y'u Rwanda n'u Burundi, byumvikana ko bigira ingaruka ku bukungu bw'igihugu kimwe cyangwa ikindi, cyangwa se bombi zikaba zabo ariko mu buryo butandukanye. Imishinga iri mu mubara wa ruguru iza kuba yarashyizwe mu bikorwa ubu ngubu kugira ngo ubukungu bwacu buba bwarateye imbere, ariko umuryango ukibereyeho mu gukemura bene ivyo bibazo mu gihe vyabonetse.
Ubundi mwitwarariko utosigaye inyuma nk'uko amakuru dufise abivuga, n'uwerekeye ingene ibiganiro bihuza Abarundi vyorangizwa. Ni mu gihe mu mwaka uheze umuhuza muri ayo matati Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu ca Tanzania yatanze imihoho. Uwo Mutama Mkapa yasize avuze ko abo bakuru b'ibihugu ba EAC bamutanye akazi bakirengagiza kumushigikira kugira ngo ico gikorwa kigende neza. Isoko ry'amakuru yacu rivuga ko iyo nama yobaye akajyo keza ko kuvugana ico kibazo imbere y'uko Uburundi byinjira mu matora mu mezi abiri ari imbere. Kuva mu kapa atanze imihoho, abakuru b'ibihugu vya EAC ntibari bwasubire guhurira hamwe bose. Ubwa nyuma n'umwitwarariko w'impunzi z'Abarundi zirenga gato 170,000 zahungiye muri Tanzania zivuga ko ziburabuzwa mu gihugu kimwe ca EAC cazihaye indaro, kandi ibindi bihugu nk'u Rwanda n'Ubuganda iziriyo ata mpungenge zifise. Iyi nama yaheruka gusiba kandi kabiri kose yari kuba mu kwezi kw'11 k'umwaka uheze, ariko irasiba bisabwe n'igihugu kimwe kitavuzwe ishigwa mu kwezi kwa kabiri guheze. Yamara naho nyene yahavuye isiba uwujejwe kumenyesha amakuru mu biro bikuru vya EAC Simon Peter Owaka yavuze ko ico gihe igihugu ca Sudani y'Epfo arico casavye ko yosiba ubugira kabiri kuko kiriko kirashiraho leta mfata kibanza. Iyindi sango y'iyi nama y'abakuru b'ibihugu vya EAC izovana n'ingene kiza c'umugera wa corona kiriko kiratuzwa. Ni mu gihe kimaze guhitana abantu barenga 5,000, abarenga 134 bakaba bamaze gufatwa. Ibitigiri biguma bihendagurika ku mwanya ku mwanya. Muri abo harimwo abarenga 100 bo muri Afrika mu bihugu birenga 10, harimo na Congo casabye kwinjira muri EAC. Yamara muri EAC nta muntu n'umwe arafatwa n'ico kiza. Pierre Clavin, inkuru Kigali, kubwijwe rya Amerika.